ainu nureva arunya mixi na nistaire orejo wanyanje. This is a beauty saga, hey. Echana chapuza swaga. True, I'm called a beauty, hey. Mbwenu ogwa wonire, yeah. Amazima mugagambe, ngogo mwana wonire, yeah. Itewe buru muntu nowe, mbwenu ogu no wanje. Nkamoronda, ya nonda, twaye ronda, twaye kunda. No wanje. Kashabaruango murungi yampiwe, niwe murungi wanje. Nubukoma ndioko muturo mbiroto, ninotiwe. Nubukusiba nkoko mirimo mingi, kwa mtima kurioko. Magaranga wene ya gara, my best lady. You're my one and only lover. Ya nonda, twaye ronda, twaye kunda, no anje.